Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano yu Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byacu byo kuri no saha kuri uno munsi wa kabiri itariki 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018.
Niba hari imyanya 80 y'abadepite umukandida wigenga bivuze ko haranira umwanya umwe, kuki batamusaba kimwe cya 80?
Uyo ni Mpayimana Philippe aheruka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda, asaba komisiyo y'igihugu y'amatora kugabanya igitigiri cy'amajwi asabwa umukandida yigenga kugira ngo aronke abashinga amateka muri leta. Iyo nkuru hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi harimo niyerekeye icegera cy'umukuru w'igihugu wa Amerika Mike Pence yemereye abanyirani yuko leta zunze ubumwe za Amerika zizobafata mu mugongo. Zose twazibateguriye, mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro. Oriane tuyatangura ha muri leta z'umwe za Amerika, ibiro by'umukuru w'igihugu Maison Blanche ha muri leta z'umwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere byaranse kugira icyo bishikirije ku makuru yuko Perezida Donald Trump ashobora kuzobazwa ni ibibazo n'umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller asanzwe ari mu matohoza yaboba barakoranye n'Uburusiya mu guhungabanya amatora ahitiye. Mueller asanzwe ariko aratohoza ku ruhara rwa Trump n'abamwegereye mu matora yo muri 2016 yigeze kuyobora ibiro bya FBI bijejwe gukurikirana inyamiramabi kuva mu mwaka w'2001 gushika 2013. Aheruka kandi guhana bamwe mu begereye Trump barimwo General Michael Flynn yigeze kuba umuhanuzi wa perezida mu by'umutekano w'igihugu. Ikinyamakuru The Washington Post cyandikira ha muri leta z'umwe za Amerika kiremeza ko uwo mushyiriza manza mukuru ashobora kuzobaza Trump mu ndwi ziri imbere, ariko aho bazobonanira hamwe n'igihe bazobonanira ko n'ingene bazobonana biracari mu biganiro hagati y'ibiro by'umukuru w'igihugu hamwe n'ibiro by'uwo mushikiriza manza mukuru. Intumwa zo ku rwego rwo hejuru za Korea ya Ruguru zibiri murambabarira kuri uyu wa kabiri zabonanye mu biganiro amaso mu yandi. Ivyo bibaye nyuma y'imyaka ibiri yari haciye bidacana uwaka ibiganiro bitumbereye ku nkino za Olympique. Inyuma yo kudacana uwaka rero kwatewe n'umugambi wa Korea ya Ruguru wo gukora ibigwanisho bya nucléaire. Ivyo biganiro byatanguye kuri wa kabiri byitezwemo kuvugirwamo kandi nimba ivyo bihugu bibiri bizokwemera gutambukira hamwe mu birori byo kugurura izo nkino za Olympique. Ibindi bashobora kuganira ko birimo gusubira guhuza imiryango y'abanyagihugu bavyo baba muri kimwe muri ibyo bihugu batandukanye hamwe no kunagura imigenderanire. Leta z'umwe za Amerika nta ruhara ifise muri iyo mibonano. Perezida Donald Trump ariko yarashimye iyo ntambwe, yifuza kandi ko boganira no ku bindi birenze kuri izo nkino za Olympique. Yaremeye kandi ko yiteguye kuganira na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un igihe gikwiye nicashika. Icegera cy'umukuru w'igihugu aha muri Leta z'umwe za Amerika nyene Mike Pence ategekanye kugendera ibihugu bya Yordania, Misiri na Israeli mu mpera z'uku kwezi turimwo. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa mbere n'ibiro vyiwe. Alisa Farah ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vyiwe avuga ko urwo rugendo ruzoba rugamije kwemeza kandi ko Amerika yiyemeje gukorana n'ibihugu bicuditse muri ako karere kugira bagwanirize hamwe iterabwoba no gukomeza umutekano wa Amerika. Urwo rugendo rutekanijwe kuva ku matariki ya 19 gushika 2023 muri uku kwezi kwa mbere rwari rwatebejwe n'icuka kibi cyadutse muri ako karere nyuma y'aho Perezida Donald Trump atangarije ko Amerika igiye kuzokwimurira ambasade yayo muri Israeli iri muri Israeli kava i Tel Aviv ikimurirwa i Yerusalemu. Pence ashobora no kuzoganira n'abategetsi b'ibyo bihugu ku kibazo cy'inkehwa z'amadini ziburagizwa ndetse zikanahotegwa muri ako karere. Umuyaga w'igihuhusi uvanze n'imvura wagaragaye mu gihugu cya Madagascar mu mpera z'indwi irangiye wishe abantu 29 ukomeretsa abandi batatu abandi babiri gushika ubu ntibaramenyekana irengero. Ayo makuru yatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu ejo ku munsi wa mbere. Umuyaga witiriwe Ava waciye muri iryo zinga ku minsi ya gatanu n'uwa gatandatu wabangamiye cyane igice cy'ubuseruko bw'igihugu. Ikigo cy'igihugu kijejwe gukinga ibiza muri ico gihugu cya Madagascar kivuga ko abantu barenga 13,000 bataye ingo zabo, abanyeshuri barenga 16,600 nabo barahagarika ivyigwa bishobora kuzosubira gutangura ku munsi wa kane kubw'imyuzure hamwe no gutinya ko ubutaka bubasenyukirako. Mu kwezi kwa gatatu 2017 igihuhusi nk'ico citiriwe Enao naco carahitanye abashika 78 muri ico gihugu nyene. Umunya-Irani w'imyaka 22 yari mu bafashwe mu myiyerekano ihitiye muri Irani yarafiriye mu ibohero nk'uko bishikirizwa n'abashingwamanza babiri bo muri ico gihugu. Umushingwamanza asanzwe ari n'umushingamateka muri Irani Mahmoud Saghedi yavuze ko yabwiwe ko uwo musore azwi ku izina rya Sina Ganbari yiyahuye. Uwundi mushingwamanza nawe Teyebe Siavashi yavuze ko yafatiwe mu myiyerekano ku murwa mukuru Teheran.
Urakoze Aloise ku makuru udushikirije. Ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi ivuga ko amashyirahamwe 23 yatanguje umugambi teshugute wo guhamagarira abanyagihugu kutemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro atabaho. Mu kiganiro Terence Ntayiraja, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu, yahaye abamenyeshamakuru hejo ku munsi wa mbere, yemeje ko n'ivyo ayo mashyirahamwe yafatiye ko atashingiro bifise. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yaganiriye na Vital Nshimirimana harongoye Urunani Forsk ruri muyatanguje uyu mugambi, amubaza icyo uyu mugambi uzoshika ko mu gihe leta itabemera.
Ibyanye byose twe n'icyambere cyo cyo twe turabarundi, hanyuma usibye yuko turabarundi iyo leta iduze ibyo biyemewe n'amategeko, biyemewe n'ibyiza shingiro. Icyo kiringo Petre Nkurunziza yihagiye mu mwaka w'2015 nibyo byaraye intango.
Ibazwa igihugu cy'u Burundi kuva muri 2015 gushika nino saha.
Ibyaraye bibagira ati kwiba ingoma. Uno munsi rero nicyo gituma duhagurutse abanyagihugu bose kugira ngo tumubwire tuti nateshwa te, kuko kuva mu mwaka w'2015 igihugu cy'u Burundi kiri mu makuba adasanzwe, hanyuma bigiye kuyugwa n'umugambi y'uguhindura ibyiza shingiro babicishije muco ngo bita kamarampaka. Rero tumaze kubibona tugaraba ngene igihugu kimeze, twebwe twatanga igisekeza twishe teshute kugira ngo duhamagare abanyagihugu bose bahaguruke. Ntibaje kuvuga ngo bagiye gutora ego cyangwa oya kuko ntibikunda, ahubwo bagwanye uwo mugambi w'akamarampaka icyo bita referande mu Gifaransa.
Ndabumva neza muvuga muti twe ntitwimirije guhimiriza abanyagihugu gutora. Oya
ntituzobahimiriza kuko twe tuvuga tuti ni kamarampaka bikwiye, kuko mu Burundi naho abarundi bose abari mu Burundi n'abari mu makungu bohamagarana bakavuga bati oya. Ntizobuza yuko uwitwa Pierre Claver Ndayicariye yandika yuko batoye ego, urumva rero yuko akana kamaro.
Muti nitugeza kubwira abanyagihugu ngo batore oya, ubutegetsi nabwo bw'ibujumbura ati mwavuga mwareka ntitubazi, none uwo mugambi teshwa ute na uzoshika kuco mwihaye gute?
Ndaguha akarore ko mu mwaka w'2015 abanyagihugu kugira ngo bagende kwiyamiriza ikiringo cya gatatu ntibagiye kugahaka canke ntibagiye ku nguvu twarabigishije. Ubu rero tuzobigisha umwe wese afata umwanya yiyumvire kazoza ku Burundi, na cyane cyane abo nyene bo muri CNDD-FDD bo nyene nibo batumiriza guhaguruka, kandi turabyizigiye cyane bakadufasha urugamba bakamubwira ati yewe mugenzi teshwa uti ibintu bihere, harageze yuko igihugu cy'u Burundi kiriho nk'amahoro, harageze yuko abarundi n'uwese yubahirizwa mu gateka kiwe. Hanyuma rero ingufu nazo niho duhamagara abanyagihugu bose umwe umwe mu gatwe kiwe abaze umutima agira ati nshaka yuko igihugu ndimwo kizomera gute. Ninde abanyagihugu bumva yuko boshobora kurekerana yuko abarundi baguma bicwa batungwa aho muri icyo gihe nta kundi. Mubwa turazi yuko ari benshi bashaka ko ibintu bihinduka, nicyo gituma dusaba abanyagihugu gukoresha ubwenge kuko nicyo cyane kiranga abarundi mu ngwano zose tumaze gukora.
Gukoresha ubwenge mushatse kuvuga iki?
Gukoresha ubwenge turanabivuga no mu itangazo tuti ni gukoresha ibikorwa by'ukwangira intwaro y'igikenye yuko irajyana ishaka abanyagihugu bakabikora badakoresheje igikenye, badakoresheje inzira zisesa amaraso, badakoresheje inzira zishobora gutosekaza agateka k'abandi. Ibyo rero nibyo ku isi yose nibyo byakuye amaleta y'igikenye, nibyo byakuye amaleta atosekaza bidasanzwe agateka ka dinamuntu. Nicyo gituma twibaza yuko uwo mugambi uzotuma abanyagihugu umwe wese asubira muri bankana akiyumvira ibyo igihugu nyine kigeba kimeze hamwe n'ibintu bibereka bikabandanya gute.
Vitali Nshimirimana, muramutswa Urunani Force ruhudikiyemo amashami adakiranira ibyicaro bya politike, turabashimiye kuri kano kanya muhaye Ijwi rya Amerika.
Nanjye ndabakengurukiye cyane.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Igwirirana ry'abantu mu mitumba ihanamiye igisagara cha Bujumbura ni imwe mu ngorane z'ubukene mu banyagihugu baho. Abahinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu babona ko inyishu iri mu kugwiza akazi kuri abo bantu bahurumbira kwegera igisagara. Diane Ndonse, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Bujumbura, arabidushikiriza.
Imitumba yo muri zone Muyira, imwe mu yagize komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura, iri mu zifise abimukira benshi bava mu ntara zitandukanye z'igihugu. Sororezo na Kavumu nigwiriye kwa abantu benshi. Nko ku mutumba wa Kavumu, abawurongoye bavuga ko abantu bagera hafi 400 bawiyongera ko mu kiringo cy'imyaka 2. Uwurongoye zone Muyira Gedeo Mitabavuma asigura ko biva ko iyo mitumba yegere igisagara cha Bujumbura. Vyongeye ifise amazu azimbutse yo gukota, ariko rero ivyo bifise ingaruka ku mvukira zaho. Ni mu gihe zivuga ko zifise ubukene kuko zitagira icyo zikora bivuye ko zagurishije amatongo yo kurima.
Mugabo mvivanye n'iyi nzara ndashobora kumuha indaro na ka kanina n'izigiye akampenda henda amereze nk'ibyo bihomba 500 uwo miliyoni ntari bwawo bone ako nari nsigaranye kumbure nka karya nkasigara ndisuza na kari zembo ni kintu cyari gikwire nuko leta ikwiye kuraba ikurikiza ubwinshi bw'abantu ifise ikatronderera kumbure amashambu kare bamwe bamwe twaragena n'ingaho mu gipatiri tukari ma ngaho umuntu yoshira nk'ibitegwa 10 mugaba abapatiri baramaze kugazura baravuga ati natwe turafise ibitongwa z'abarinka tukumba guhateragira ikibingo tugaburira inka zacu ugiye kwarima urarima bagaca bashiramo ikibingo naho aba bamaze guteragiramo ibiharage ugasanga bamaze guteragiramo ikibingo nduvuga bakubira ko atari ngo gi wawe ari tongo ryawe ibyo byose bigatuma rero inzara igumya igwira.
Umuhinga mu bijyanye n'igwirirana ry'abantu Ngayimpenda Evariste asigura ko ingorane iboneka mu mitumba yegereye ibisaga byo mu bihugu bitaratera imbere, ariko kandi akabona ko ingorane ihagaze ahanini ku kutamenya kwa banyene kugurisha amatongo kuko batarondera ahagutse bagura. Umuhinga Ngayimpenda Evariste abandanya avuga ko ikena ry'akazi mu gisagara ariyo nkwezi nyamukuru y'ingorane.
Izo ziba ingorane kuko mu gisagara ta kazi gakwiye kariho kuko yaba igihugu cyariko kiratera imbere yaba hariho amahinguriro abo bantu babaje bararonka ubuzi bubayabaye hanyuma naho kumbure yoba yari itongo ryiwe cyangwa yari parcelle agasigarana kandi gatoya agasigarana kazu abamwo utwo dufaranga yagurishije yo parcelle yari gushobora kudandaza hari naho kumbure yadandaje hanyuma gahomba tugahera tugaherengetera uretse ko yari kudandaza yari kunadandaza afise nakazi kabayabaye kubera igisagara kiko kiratera imbere arashaka kugira ka restaurant kasaba kazi yakubaka kararizamu akagiriki ariko ubu ivyo byose biragoye
uyu muhinga avuga ko ingaruka ari nyinshi zipfa kuririgwirirana ry'abantu muri no mitumba muri zo harimo ubusuma ari nabwo abanyagihugu baho bavuga ko bubabangamiye muri kino gihe na cane cane ubwo mu mirima no mu mazu
kimwe turareme bakatwiba ntidusoroma ndere katuri bikadusi integere be kubwivyo mengo kuri mana yadufatira abo bantu abo bakaronka igihano kweri
none we warufise cyo kora rero zikacho kigutunza rero wakuru twufungura ntusubire kuturonka ntusubire kuronka kakazi umva umbe amba haragana ko kwihangana birangira none ubone batatu garukiye amazi yarenze inkombe hasigaye ko natwe bwe dutangura kumena amazi none umva twa kuguma turindiriye ko nyene ngo hanyuma tuzoshike tuve natwe bazavasa ngatwakoze bidakogwa kubera ahebe kandi tukabikora bitari bivuye ku mutima kubwo ubukene cyane kubura uko umuntu agira
umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu Ngayimpenda Evariste abona ko inyishu mu gukinga ingorane zitandukanye ziva ku igwirirana ry'abantu iri mu kugwiza akazi mu gisagara
iga nta yindi nzira iriho igisagara kitagira akazi ndikibari gisagara naco geza ngo kimarire igihugu n'abantu kuko ndi baheza ngo baronke ingene babaho mu byukuri gitunga abanyagisagara nuko ifaranga ku munsi umwe rizunguruka mu minwe myinshi kugira ngo rero ifaranga rizunguruke mu minwe myinshi hateza kuba hari akazi hateza kuba hariho urudandazwa hajya ari urudandazwa n'akazi birafatanye mugabo nk'ubu kubera ubukene buri mu bantu usanga umuntu agira ati ko nguye kukuru tudufaranga ari utw'agashahara turonse gutyo ikangende ngure agapfuko kumuceri ngende ngure agapfuko kibiharage ngende ngure agapfuko kamakara mbike guko ntabigenjeje uko ejo sinzi ingene bizoheza bikagenda ariho hava ko uzokwitegereze neza mu makartie nko muri zingorane turimo usanga ubu butike bwarugaye
uyu muhinga abandanya avuga ko izingorane zijanye n'igwirirana ry'abantu babimukira mu mitumba ihanami igisagara cha Bujumbura zibonekeza no mu ntara zifise ibisagara bigwiriyemo abantu nka Ngozi Kayanza na Rutana Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, Mpayimana Philippe aherutse kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Rwanda asaba komisiyo y'igihugu y'amatora kugabanya igitigiri cy'amajwi asabwa umukandida wigenga kugira ngo aronke abashinga amateka muri leta. Uwe munyepolitike asanga umukandida wigenga akwiye gusabwa byibuze amajwi atarenga 2%. Inkuru y'umugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Uyu munyapolitiki avuga ko kugeza ubu mu Rwanda nta mukandida n'umwe wigenga wari wabasha gutsindira umwanya w'umudepite. Mpayimana Philippe yabwira ijwi rya Amerika ko mu byagiye binaniza aba banyapolitiki bigenga we yahisemo kubitangariza komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora ndetse anayisaba ko hari ibyo yahindura kugira ngo abakandida bigenga babashe nabo kubona imyanya mu nteko ishinga amategeko.
Cyane cyane ibijyana n'uriya mubare w'amajwi 5%, bari babigabanye. Niba hari imyanya 80 y'abadepite, umukandida wigenga bivuze ko haranira umwanya umwe, kuki batamusaba kimwe cya 80? cyangwa se tuvuga imyanya yagenewe amashyaka kuko ni imyanya 53 kuki batamuharira kimwe cya 53 cy'amajwi mbese biri munsi ya 2%. Babyoroheje mu nama y'igihugu ishinga amategeko hazajya habamo n'abakandida bigenga menshi.
Uyu munyapolitiki asaba komisiyo y'igihugu y'amatora ko yazamusonera ntiyongere gushakisha mu baturage imikono 600 y'abamusinyira kuko yayibonye ubwo yamamazaga ku mwanya w'umukuru w'igihugu umwaka ushize. Iyi mikono isebwa umukandida wigenga iteganywa mu itegeko rigenga amatora ryo mu mwaka w'2010 mu ngingo yaryo ya 94 aho itegeko risaba umukandida wigenga ushaka kwiyamamariza umwanya w'umudepite urutonde rw'ibura rw'abantu bagera kuri 600 bashyize umukono cyangwa igikumwe kuri liste ye mu gihugu hose harimo 12 babarurirwa muri buri karere. Iki cyemezo cyakunze kugora abakandida bigenga nacyo kiri mu byo Mpayimana Philippe ashaka kuri komisiyo y'igihugu y'amatora yazamusonera. Mpayimana avuga ko ibyo asaba inzego zibishinzwe zitabihaye agaciro, yizera ko gahunda afitiye abanyarwanda yatuma bamutora akabasha kugira 5% asabwa ngo umuntu abone intebe mu bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda.
Nifuza cyane bamwe mu banyarwanda bumva batumvwa bashobora kwibwira bati bari abantu baduhagarariye ndumva badatanga ibitekerezo byanjye cyane bumve ko hari undi mushyawe bashobora kwisunga. Abo nakunze kuvuga cyane nyina bamwe n'abatari mu mashyaka, abandi n'abari muri diaspora, n'abari hanze. Abantu bari hanze bumvise bati hari umudepite wiyemeje kutuvuganira, hari bimwe mu byahindura bituma ubuhunzi budacika. Demokarasi ntabwo ari ugukina, demokarasi ni ukurwanya. Abantu bose bashobora gutekereza gukoresha intambara bashaka ubutegetsi. Nubwo benshi mu batuye hanze basa n'abatanyizera kubera ko tutabona umwanya uhagije wo kuganira, bakanakeka bati ntitwamutumye, bakanakeka bati kubera iki yemerewe gutaha. Cyakomeza mbavuganire kugeza igihe bazanyizera. Ibijyana no kugabanya imbyaro, ibijyana cyane cyane no guha ingufu itangazamakuru. Mwese ko abanyamakuru mu mwaka urangiye bagiye bitwa amazina ndetse bumva abatesha agaciro, nsanga nyine ko hakwiye ko mu mategeko y'u Rwanda habamo iriha ingufu abanyamakuru.
Mpayimana uri mu Rwanda n'umuryango we avuga ko yahisemo kuba rwiyemezamirimo yikorera ku giti cye. Uyu munyapolitiki ushaka kugerageza amahirwe yo kwinjira mu nteko ishinga amategeko yaraherutse kubona amajwi 0.53%, ahwanye n'amajwi y'abamutoye agera kuri 50,000. Uyu yaje ku mwanya wa kabiri akurikiye perezida wa Repubulika Paul Kagame wabonye amajwi 98%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Icegera cy'umukuru w'igihugu wa Amerika Mike Pence yemereye abanyayirani ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izobafata mu mugongo. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika ku munsi wa gatatu heze, Mike Pence yaraneguye cyane ubuyobozi bwahoraho ko bwakoze icyo yise ko ari gito cyane mu gushikira abanyayirani mu kwiyamiriza ibyavuye mu matora atemewe na bose yo mu mwaka w'2009. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Pierre Clavan yo nkuru arabidushikiriza.
Leta ya Iran yararungitse abapolisi n'abasirikare mu bisagara bitandukanye byo hagati mu gihugu gusubiza hasa no guhasha imigumuko imaze indwi yose imaze no guhitana abantu barenga 200. Leta ivuga ko harimwo abanyamahanga bari nyuma y'iyo migumuko, ariko abahinga bo bavuga ko atari ko biri.
The people in the streets are not foreigners.
Abari mu mabarabara si abanyamahanga, si n'abacangiro, ahubwo n'abanyayirani baciriritse. abanyayirane bariko biyamiriza igiturire cabaye ndanse hamwe no gusesagura amatongo ya leta byatumye ubushomeri buba bwinshi ubuzima nabwo bukagora. Abahinga bavuga ko ingufu za leta zishobora gutuma ibintu bihoyahoya gato ariko ku butegetsi bw'igitugu budashobora kubandanya.
The situation has already changed. This is the first time in 40 years that the Iranian people
ubu ibintu byarahindutse nimboneka rimwe mu myaka 40 iheze aho abanyagihugu bo muri Irani bahangana n'ubutegetsi. Mu mwaka w'2009 ukunyinyurana kwari hagati y'impande zibiri ziri mu butegetsi bumwe, ariko ubu siko bimeze n'abanyagihugu bahanganye n'ubutegetsi. Byumvikana ko ubutegetsi bubwirizwa kwiyumvira neza inzira buri ko burakoresha. Icegera cha perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yatangaje mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika ko abanyagihugu bo muri Irani bashigikiwe bihagije n'ubutegetsi bwa Amerika buhari.
I hope and really my prayer is that the people of Iran and
icizere hamwe n'ibyifuzo byanje nuko abanyagihugu bo muri Irani cyane cyane bakiri bato nabize batabura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyamerika ubwabo ari basoma mbike babo kuva kera, twifuza kubabona bashikira iterambere rirama ry'intwaro rusangi. Pence yaraneguye ubuyobozi bwahoraho kubwirengagije kwemanga ku mugaragaro gushigikira abanyayirani igihe bari ko bariyamiriza ivyavuye mu matora atemewe na bose mu mwaka w'2009. Ikindi yaneguye no ku butegetsi bwa Barack Obama bwafunditse amasezerano na Irani yereke ibigwanisho by'ubumara bwa nucléaire.
The reality is the Iran nuclear deal was so ill-founded because in part
kuri ayo masezerano ni mabi kabiri. Ubwa mbere nuko atabuza Irani gukora ibyo bigwanisho, ikindi nuko ayo masezerano asa na yemerera Irani kubananya ikora ibyo bigwanisho n'inyuma y'imyaka 10 ayo masezerano azomara. Pence yavuze ko ibihano by'ubutunzi byafatiwe Irani byagize akamaro kandi ko ayo masezerano aha ingufu ubutegetsi bw'ico gihugu. Yamenyesheje ko ubuyobozi bwa Donald Trump bwifuza kongera muri ayo masezerano agace kavuga ko ivyo bihano by'ubutunzi bishobora gusubirwamo mu gihe igihugu ca Irani kitosubira kugerageza kurondera ibigwanisho by'ubumara bwa nucléaire.
Arakoze mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru yadushikirije iyo nkuru yateguwe na Radio Ijwi ry'Amerika hano i Washington DC gasomwa na Pierre Claver Nyonkuru. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Inshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, turabashimiye ko namwadeteze amatwi amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana muri studio i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza.
I be slay mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows that you be dumb, baba, dumb, baba, and I know you wanna touch my thing, yeah. I say roja, roja, ngira kumunda, baby. I say roja, cause I'm a slay mama, ngira kundu. Money. Show me love with your biggie money. Hey, with your busy buddy. You do that talk, I don't like you talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive by Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. This you love it, talking, talking. Mama need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say roja, roja, get up. Slinga bakobwa bose bafite class nimba ufite umukobwa umeze kuri yawe ya don't let her go. Me I want Gucci Gucci, I think all I'm sick I see.
Make I buy you Fendi Fendi, you could drive my Maserati, yeah, yeah.
So keep my cua
slay mama,
Tiwa Savage
slay mama,
Laura KG
slay mama,
Charlie Nanina
slay mama,
Miss Wanika
slay mama,
Teta Son.
on my